nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwirewe incuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe mu makuru twabateguriye yo kuri uyu wa mbere turi kwigerekezo rya 18 Nyakanga n'umwaka wa 2023 ayo twabateguriye turahera ku ngingo nkuru zikurikira. Umwaka w'ishure w'2023 2024 watanguye kuri uyu munsi wa mbere mu gihugu cyose. Uyu mwaka w'ishuruka bushitse hari birasi birenga 900 byubatswe mu gihugu cyose. Mu birori byo gutanguza uyu mwaka w'ishuri, umushikanganje w'indero yamenyesheje ko leta igiye kubaka amashuri y'ubuhinga bwa none mu makomine yose y'igihugu. Mu bijyanye n'ubutungane naho hari umuryango muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge usaba sentare ku rubanza rw'ubwicanyi bw'umwaka w'2022 muri Gitugutu bwakorewe abantu babo babiri gusomwa. Urwo rubanza rukaba rumaze amezi atatu mu mwiherero kandi amategeko ategeka ko atarubanza rushobora kurenza ukwezi mu mwiherero. Abanyororo nabo barenga 160 baracavundiye mu munyororo kandi bamwe muri bo barahejeje iminsi yo gufungwa, abandi nabo bakaba barambitswe izera n'amasentare. Mu matohoza yakozwe n'ishirahamwe APCODH riharanira agateka ka muntu n'akabanyororo mu Burundi babona ko bariko bararenganywa kandi bakwiye kurekugwa atagisabwe. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twabateguye tuhere mu gisata cendero. Amashuri yo mu gihugu cyose mu Burundi yatanguye kuri uyu munsi wa mbere ku igenekezo rya 18 Nyakanga umwaka w'2023 ushira umwaka w'2024. Ibirasi bishasha birenga 900 nivyo vyubatswe mu gihugu cyose, naye abarimu barenga 2900 nibo bahawe akazi muri uyu mwaka w'ishure. Yashikijwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji w'amashuri mato mato n'ayisumbuye François Habyarimana mu birori byo gutanguza uyu mwaka w'ishure byabereye muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Akavuga ko leta yihaye ihangiro ryo gushika mu mwaka w'2027 aho amakomine yose azafise ishuri ryo kwigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none kugira ngo hatezwe imbere ubumenyi muri ico gisata. Tumutege yompi.
Ubwa mbere harubatswe ibirasi 195 hongera harasanurwa ibirasi 198 mu gihugu cyose. Ubwa kabiri hariko haratangwa akazi kubigisha 2912. Muri abo harimwo abigisha barenga 2000 bagiye mu karuhuko k'izabukuru turiko turasubiriza. Ivyo twabikoze biciye mu kibazo kugira ngo isubirizwa ryabo bigisha rice mu muco. Aha rero nagomba gutanga umuco nongera ndemesha abakorera bushake n'abakusakivi. Abakorera bushake n'abakusakivi twari dufise mu mwaka w'ishuru heze bangana n'3389. Mu gihe turiko dutanga akazi kabigisha bangana 2912. Murumva rero yuko kugira ngo abakorera bushake bashobore gushikirwa bose haburamwo ibibanza bishika hafi 600. Aho rero nashaka yuko abakorera bushake bumva umuco ntibibace intege ariko bagume ku kivi. Ubukurikira kugira duteze imbere akanovera k'inyigisho na cyane cyane mu kwigisha ivyirwa by'ubuhinga hariko harashirwa amazu angana na 49 yo kunonosoreramwo ubuhinga bwa none twita TIC hamwe namba laboratwari ya biologie chimie angana 19.
Tubandanye makuru twateguye mu gisata c'ubutungane imyidogoni yose mu muryango w'umushinga ntahe nduwe ingoma Atanaze ku mutumba Zinginyaruyaga ni muri komine Bugarama y'intara ya Rumonge. Imvo nyamukuru akaba ari ukurubanza rw'ubwicanyi bwakorewe uwo muryango sentare yarushize mu mwiherero haraheze amezi atatu, bakaba bararindiye ko rusomwa barazeruka basaba ubutungane kubatunganiriza. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude nini nahazwe.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura muri bamwe mubegereye uwo muryango wa Nduwe Ingoma atumenyesha ko ugurubanza rwerekeye ubwicanyi bwahitanye umupfasoni Esperance Ndayizeye n'ikibondo yarahetse bwabaye hari mu ijoro ryo kwa 23 zishira kwa 24 Gitugutu mwaka wa 2022 ku mutumba wa Nzigi Nyaruyaga. Ayo makuru akabandanya avuga ko mu ntumbero yo guhuvya amatohoza bamwe mu batware bo hasi n'igipolisi bo kukirindiro cy'igishiha muri komine Burambi muri iryo joro hari umuntu yari yafashwe kumva z'amatohoza ariko akaba yaciye arekugwa, kandi umukuru w'igipolisi cy'Inyamiramabi yasubiriye kumurondera. Umwe mu masura muri urwo rubanza asanzwe ari n'umukuru mutumba sentare ikukira intara ya Rumonge yaramwumvirije mu ntayi cese yo kuwa gatandatu ruheshi 2023 akaba yasuye ibihushane y'ivyo yari yarasuye ubwa mbere acagatigwa umunyororo w'amezi atandatu n'ihadabu y'ibihumbi jana. Urubanza rukaba rwaciye rushirwa mu mwiherero haraciye amezi atatu, ivyo umuryango uvuga ko binyuranye n'amategeko kuko mu kiringo kitarenze ukwezi urubanza rutegerezwa kuba rwasomwe. Abo muri uwo muryango w'abahisi bakabona ko iryo dindizwa ryo kudasoma urwo rubanza ryoba riva ku ipfumbatishwa ryagiriwe uburongoye sentare nkuru ikukira intara ya Rumonge, gutyo ikiringo cy'umunyororo caciriwe uyo mukuru mutumba kizobe carangiye. Ivyo biri uko mu gihe nyene kubura umutambukanyi be na nyina wiwe bamaze hafi umwaka mu munyororo. Abo mu muryango basaba urongoye sentare nkuru ikukira intara ya Rumonge gusoma urwo rubanza bitari uko naho umushikiranganji ajejwe ubutungane canke umuhuza w'abarundi bafate icyo kibazo mu minwe. Kubera ayo makenga yo muri uwo muryango, uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntirashobora kuronka umukuru wa sentare nkuru ikukira intara ya Rumonge kugira itanga umuco kuri urwo rubanza.
Edi Claude nazwe arakenuye. Tukiri muri ico gisata nyene c'ubutungane, abanyororo 168 baravundiye mu buroko, kandi bamwe muri bo barahejeje iminsi yabo yo gupfungwa, abandi nabo barambitswe izera n'amasentare. Byavuye mu matohoza y'ishamwe ya PDH rihanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo riherutse gushira ahabona. Iryo shirahamwe rikabona ko abanyororo bariko bararenganywa bidasanzwe, kandi bategezwa kuba bararekuwe bagasubira mu miryango yabo. Apode hashe isaba abajejwe ubutungane kwikubita gace bakarekura abanyororo vuba na bwango atandikirinze gusabwa. Tutega amatwi Petro Kaveri Mbonimpa arongo ishira hamwe Apode hashe.
Benshi turavugana nabi wabo baratubaza ati rero ne twokora iki mu cy'abantu bacu barekuwa abandi baje iminyororo kugira bave muri iyo minyororo. Turazi nk'igitigiri twebwe dufite abo tumaze kumenya haraciye nk'amezi atatu turi ku iryo pikiri nari maze kubona abanyororo bashika 138 barekuwe banjize iminyororo. Ikibabaje rero banakwiye ko mundweze ubushikiranganji bw'ubutungane bwateguye umunsi mukuru witiwe Mandela Day, rero baciye baja kuwugira mu Rumonge bari bavuze mu rutonde ibyo bazokora ko bazorekura abanyororo. Hanyuma twarikurikiranye barekura abanyororo batarenze 31 gusa, ariko icyagiye kuntanga ni uko nasanze umwe yari yarabaye yahitijwe na serentare, ni ukuvuga nta cacama yagiye rimwe cyo gifata akite ati turakwamitizeya nawe bamushizemo ngo bamurekuye. None uwo munyororo sentare yamitizeya yakeja kurindira umushikiranganji w'ubutungane agende muri iryo bohero ku munsi mukuru witiriwe Mandela ngo babe ariko bamurekuye. Ntibarimo kumushira n'igitigiri cy'abantu barekuye. Rero abanyororo baje iminyororo yabo, abanyororo bamitizeya na sentare amuriro benshi baracyafungiye mu gihugu n'ukumiriza ikibeshere uko ariwo abacabazi n'abandi bacabazi hari n'abandi rero tutaramenya batamenya iyo batabazi ni ukuvuga ko bari n'iki gitigiye kandi dufite kijyana na 38 umukuru w'igihugu yakingwa avuze induru n'ibyo byose turabivuga biranditse mu makuru y'iwacu ariko ntacyo abivuga ngo kugira abanyuro bataye n'ibyo sekeza yuko ibyo umunsi mukuru yitiriwe Mandela Day n'icyo bari kubanza gukora bakagira bisanzwe ko abanyuro bose hanyuma bakabarekura.
Wakabari Petro Kaviri Mbonima arongoye ishirahamwe APRO DH inyuma y'akaruhuko gato tumira materi tubandanya n'amakuru twabategori.
Inzamba
amakuru twabategori radio inzamba gateka kawe tyabandanize mu gisata c'ubutunzi haribonekeza ubukene bw'isukari mu gisagara ca Rumonge ni mu ntara ya Rumonge nyene amakuru ava muri ico gisagara akavuga ko isukari heruka gutangwa ariko abanyagihugu bagiza abayirangura muri sosumo kuyitanga ukimenyana n'amasaha y'ijoro kandi igiciro kirenze cashinzwe na leta basaba ko ico kibazo coterega umuti vuba na bwango teka tubaze inkuru Janje habarugira
kuko byashizwe ahabona n'ihinguro idanaza isukari sosumo amatoni 70 ngo niyo aheruka gutangwa mu ntara ya Rumonge mu kwezi kw'icenda. Ubituro vy'amadandaza bamwe bamwe isukari ngo yarapakuruwe amakamyo ayishikanye ariko ku isoko cyane mu mabotike iyo sukari iracari umuzi w'ubuye nkuko bisigurwa n'abanyagihugu. Amakuru avaho mu Rumonge amenyesha ko mu makaritsi amwamwe iyo sukari yatanzwe ku kimenyane harabwa imigambwe kandi gatangwa mu ijoro. Banatomora ko iyo sukari itangwa ku giciro kinini cyane aho yatangwa hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4 mu gihe igiciro kizwi n'amategeko ari 3,300.
Iyo sukari twarayongeje yarashyitse yarapakuruwe mugabo ikigeze kimenyeyo yasimanganiye ntituzi ko yayonze kandi yapakuruwe ari nyinshi ikiboneka ku muganga ariko ntitwageze tubumva yuko iriko iratangwa. Ikindi kitagira amakenga ni uko mu minsi yose bahora basohora urwandiko rwerekana ukuntu isukari iriko iratekereza kuzatangwa bakerekana yuko nk'abo bita abantu batashobora kuja gutondera isukari kuvuga babura umwanya harabaha isukari kugira ngo bayigurire hafi ku micumba rero itandukanye za Mukomere, Nyakara, Rukinga, Centre Urbain hose mu gisagara isukari yatangwa mu ijoro bakakutegeka yuko utegereza gutwara urupapuro ko gutwara umukuru w'umutumba cyangwa inyamba 10 cyangwa ukajyana cyangwa bakaraba yuko bakuzi umuganga ko niba bashobora kuronka isukari naho yenda ukayironka ku giciro ibyo bitatu n'atanu n'arenga.
Kugeza ubu imiryango ifise abagwayi n'abana bakiri bato batuma ko isukari mu zindi ntara cyangwa mu gisagara ca Bujumbura naho nyene bakavuga ko batayironka. Ku bwabo ngo isukari ni nkenerwa bagasaba leta ko yo kwicarira ikibazo cy'isukari kugira ngo itorere umuti nyawo. Uruganda rwa radio Inzamba gatya kawe rwarondeye kuri telefone musanyari wa komine Rumonge kugira ngo atange umuco kuri ayo makenga ariko telefone yiwe twagerageje kumurondera ntitwamuronse.
Jamvye Habarugira arakenuye mu gusozera no makuru tuje mu gitata cinkino cyane cyane mu makuru yaranze iyi ndwi twaraye dusozereye. Inkuru yavuzwe cyane ni yo gusezera ku Burundi mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo kuja mu nkino z'ikombe cha Afrika cy'umwaka w'2023 zizobera mu gihugu cha Cote d'Ivoire. Uburundi bukaba bwasezerewe butsinzwe n'igihugu cha Cameroon ibitsindo 3-0. Turagaruka kandi ingene inkino zabaye mu higanwa ku rwego rw'igihugu zagenze mu ndwi igira gatanu. Reka inkuru y'inkino tuyibaze mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Duhere ku higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Premier League ejo ku munsi w'Imana hariya ku kibuga cy'Ibuganda Vitaro yatsinze Olympic Star y'imuhingi itsindo kimwe ku busa. Flambeau du Centre nayo kuri Stade Ingoma igitega yatsinze Magara Young Boys 2-1. Kayanza United inganya kuri Stade Gatwaro yo mu Kayanza na Rukinzo ubusa ku bundi. Ku munsi wa gatandatu naho Interstar kuri Stade Buganda yanganije na Message Ngozi 2-0. Tel Aviv nayo kuri Stade Ingoma y'igitega yatsinze Moso Sugar 1-0. Nayo ku munsi wa gatanu Uganda Amasipi yanganije na Tigre Noir ubusa ku bundi. Ku ndwi igira gatanu y'ihiganwa Vitaro iracari ku isonga n'amanota 15, Message Ngozi igira kabiri n'amanota 10, ikibanza cha gatatu kikaba kirimo Aigle Noire nayo nyene ifise amanota 10 ni mu gihe Magara Young Boys ari ya nyuma n'ubusa. Mu makuru yaranzirwe kandi twaraye turangije harabaye urukino rwabaye ku munsi wa kabiri hariya mu gihugu cha Cameroon aho Burundi bwasezeye inkino zo kurondera murekandengane yo kushika mu nkino za nyuma z'igikombe cha Afrika 2023 zizobera mu gihugu cha Cote d'Ivoire. Uburundi bukaba bwazerutse mu gusindwa na Cameroon ibitsindo bitatu kubusa.
Alexandre Nyunge ko arakenuye nino ngaha nyine duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwariko mu murayatega yompi. Bonfils Nyunge nabashikirije ndabifurize kuroranirwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana.